umfatso ni Melanie Harris igenzi yakiriwe na Alain Guillaume Bunyoni umushikanganje wa mbere w'Uburundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baganiriye ku byerekeye imigendane y'Uburundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agisata kize imbere y'ibindi Amerika itanga mu ifashanyo ni camagara y'abantu ikabimaze imyaka myinshi gisahiriza ku mwaka ku mwaka yahoronse Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'abanyamerika Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe
Cette année, ça a été augmenté à 65 millions de dollars.
Uyu mwaka twayadugije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akabafasha mu kurwanya sida, malaria no mu gukingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe n'ubutabara Niko yavuze Higgins yanamenyesheje kandi ko igihugu ciwe cishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijanye n'agateka ka zina muntu na cane cane mu kugwanya urudandazwa rw'abantu
Mon gouvernement croit très profondément dans le droit de l'homme et cette année passée nous avons vu que le gouvernement du Burundi
Leta yanje yashyigikiye cyane agateka ka zina muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kugwanya urucuruzwa rw'abantu ivyo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijanye no kugwanya urucuruzwa rw'abantu niko mufatso na serukira Amerika mu Burundi yongeye ko yongera asaba ko intwari ibereye yokomezwa kurusha kugira abanyamitahe b'abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana imitahe muri ico gihugu ababwizatunga Alain Guillaume Bunyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badatevye nk'uko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere
yashimye ibikorwa leta iriko irakora inzo za Amerika zikenguruka cyane ibiriko birakorwa na leta y'u Burundi ibiriko birakorwa na Kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kurwanya ibiturire umushikiranganji wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu byacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ico biseganyaganya aho rero yatumiriye abanyamitahe b'abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko u Burundi hari cyo gukamisha ko le compagnie américaine zishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi iheze igira kamaro haba ku Barundi haba no ku Banyamerika ubwabo
mu myaka 50 iheze Amerika y'imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare Buri mwaka leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi kongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana Mufatso Higgins yatangaje yagera mu Burundi mu ntango z'umwaka kw'igihugu ciwe kizongafata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na President Evariste Ndayishimiye iri mu gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi kugwanya ubushomeri mu rwaruka ukuziganiriza kazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika